de América.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio, kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa. Mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi ikirafatira ku kiganiro muri sanga mwumvise kuri wa gatanu ushize. Ikiganiro kibanze ahanini ku kibazo cy'uko kaminuza y'u Burundi ikomeje kugenda ibura abarimu ndetse n'abakozi b'ingirakamaro bava mu Burundi bagana mu bindi bihugu cyane iby'akarere no hirya no hino mu mahanga. Ahanini impamvu nyamukuru ni imishahara mike, ni imibereho itaboroheye ituma bajya gushakira amaramuko ahandi. Ni ikiganiro mugenzi wacu Fidel Niyugabo yagiranye n'abarimu babiri ba kaminuza, ndetse muraza kumva n'abakunzi baradijwe rya Amerika baterefona babaza ibibazo bitandukanye bumvikanisha n'impungenge zabo.
Ibitekere by'inshabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera. Abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine y'imbere yaho. Mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka twaraye turangije, bumenyesha ko mu kiringo c'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118, muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamyabushobozi ya doktora. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanzara. Twatumiye Dr Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika abigisha muri kaminuza y'u Burundi, na Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Yaragize ubushakashatsi bwimbitse aransohora inzandiko ku bijyanye n'igisata cy'indero mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Amahoro neza cyane, natwe turabaramukije. Ndabaramukije neza, ndabaramukije na Désiré Nisubire cyo kuyaga muri kino kiganiro n'abari ko aratwumviriza.
Ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'2025 mwese.
Murakoze cyane, natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza.
Mbere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire, icyo kibazo cya abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri gihe?
Cyo nashaka kuvuga nuko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero natwe twabonye mbuga ngurukana bumenyi, ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize icyo twakwita conference de presse tuberekana impungenge dufise. Mugabo washikirije icyo kiganiro cy'abamenyesha makuru Professeur Leandre nta mwanya wari uriho ukwiye kwerekana abamaze kugenda mu bisata byose bya kaminuza y'u Burundi. Yafatiye gusa ku bisata bitatu: igisata cy'ubuvuzi, igisata cy'igisha iby'indero na psychology, hamwe n'igisata bita lesion de l'ingénieur. Aho twerekane ko ibitigiri by'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane, tukaba twari twasabye yuko icyo kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda. Aho rero nashaka kuvuga yuko atazi ndeshere na twebwe barimo twari tumaze kubona ko biteye agahinda. Urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje akaba ari ibintu bigaragara, nta kinyoma kirimo, ni ibintu biboneka kuko turabibona kw'abarimu bagenda ku bwinshi. Si abarimu gusa, haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi, abarimu bakaja mu zindi kaminuza, bakaja no mu bindi bihugu. Kandi tutibagiwe n'uko hari n'abahe bakwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu zindi mu bindi bisata, by'igihugu ivyo rero ntabwo imbeshere biribonekeza
mwitwereje ubwo rwandiko muravuze ko mwabimenye biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo rwandiko umukuru wa kaminuza y'u Burundi yandikiye ubushikiranganji bujejwe indero mwotubwira muri make ibyo byari muri ubwo rwandiko ibyo yashikirije
ego ubwo rwandiko narubonye ruri ku mbuga ngurukana bumenyi n'ivyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mariko murakoresha aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko yavuga gushika mu kwezi kwice itariki mengo 12 ngasi ndabuka neza ntaruravye cyo kwezi kwice 12/2024 ko abarimu bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakoze rero umugabo w'usano akagira 111 ariko ko mwabivuze aho rero yavuga yuko ari adibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari abantu abo sonshabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza byatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka gashahara kurushiriza.
Byarabonetse oyabari gaza kugenda cyane mu 1995 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma haramaze igihe kininiya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri no minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye kufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abariho muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugira ndabyishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakoze urumva kenshi ari usanga batabarava kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo gituma bica byibonekeza ko abarimu bagiye cyane bajya mu bindi bihugu bya Buraya ibihugu bya Canada hariho abarimu bihugu bica bita Outremer mu bihugu by'u Rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata vya ONU no nka Banki Mondiale hari abakora za UNICEF abandi bakasaba ubuze handi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibazo na cyambere ari ukutamererwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Nibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijanye n'igisata cy'indero. Iki kibazo mukibona gute cha izo ncabwenge ziriko zitera zigenda?
Icambere novuga nuko iki kibazo cy'abarimu bagenda kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doktora mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda 1993 benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye ziritura ku mashyirahamwe mpuzamakungu nka UN imwe iraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe MIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaja kwigisha kuri Universite y'u Burundi mbere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi wiswe TOC10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze mfatiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo assistant bariko baragira doktora twararenga 200 ngabandi muri abo hanyuma rero iki kibazo nivyo haratahutse avuye mu Rwanda n'abandi bakiye iyo barabatahutse ariko benshi muri abo barasiye baratabaromuka ni kibazo rero kiteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka tutegeza kubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo leta y'u Burundi yasabwa gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kubiyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko n'ugushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo nka kamwe.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul Latwumva. Nyandwi uduhamagaye urihe? Ufise ikibazo bazabatumire icyumviro shikiriza?
Ikibazo cya mbere ni ikibazo kuba njyewe n'abo barimo ba kaminuza baguma baca akazi bari bakwiye rero na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba ikikora kubera jeje ubundi narase nsanga n'abakozi babashyika igihumbi n'abo bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu baca akazi.
Akoze turamutaye ku murongo wa telefone ashikije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cha abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubira yigisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri muri kaminuza y'u Burundi. Tuvise kandi na Libera ni bashira kandi igisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tufise uyundi ku murongo Germain ni kwigira. Uratumva Germain?
Yego ndabumva.
Uri he?
Exactement mu Rumonge muri province Rumonge mu Burundi.
Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Icyumviro ndashaka kugishikiza ibyo banditse ngaho ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Yego.
Mugishikirize?
Ego muri make dufatiye nko kuba harimo bo muri za kaminuza guma bagenda genda bata akazi
mu byo baza kwiga.
Icyo navuga ko mbona umenga muri make icyumviro nuko ari mishahara mike boba bahabwa mu gihugu.
Murakoze.
Ego
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cha bigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ngaruke kuri Professeur Désiré Nisubire nkuko muyoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi ni ikihe muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma icyo kibazo gitoregwa inyishu?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe nk'aba nk'umuntu warongoye sendika twebwe nta wobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifise ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara arico gituma atacika imaze kubera n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi. Ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyine muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakorera muri urwo rwego nuko uraba hari igeze kuba igihe nk'icyo aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite. Hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite bita sante population cyane cyane sante population 2 yarafashije leta muri icyo gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho.
tugahamagara leta y'u Burundi rero nimba ata uburyo ibona yuko yoshura kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye tuko turavuga abigisha si kwigisha gusa muri ni kaminuza y'u Burundi Libera ntibashaka kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ibyokorwa n'ibyo tuvuga byereke amakonferensi presse tumaze iminsi tugirisha APIBE na SPB sendika hamwe n'iryashyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingana yobigenza ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari aho usanga bibigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke harimo na cyane cyane sinzi ko duhava tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale la nouvelle politiki salariale ni ukuvuga itunganya ry'imishahara gushasha ibyo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza y'u Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga ibyitunganywa by'imishahara gushasha niko karyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta irendera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashyira mu ngiro ibyo turiko turayisaba by'uko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza ntituribura mugabo rero akanakanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi isabukiwe n'umushikiranganji w'inde tumaze igihe tudatavugana hari aho kumure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajeshwe
murakoze ku mirongo ya telefone tugaruke kuri Kanyamuneza Matias uratwumva
turabumva neza gose
uduhamagara bihe Kanyamuneza
ndabahamagara ndi Nairobi muri Kenya
ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ishikize ubishikirize
narifise ikibazo n'icyumviro
ishikirize
nagomba kubaza abatumire mbe uko abarimu numva bakaminuza ariko baragenda abo yaba ari inyungu ku gihugu ko umwenga ubu hari urwaruka rwishirwa hejeje amashuri rishobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi icyo ni ikibazo narifise
mwo mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera
ego cyane avuze ati hariho urwaruka rwinshi ruriko ruramugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntibarunga akazi mbega bo hoye ntibo basubirira bakigisha umwarimu wa kaminuza ategurwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi inyishu rero uheje kaminuza ntashoboye kuramurwa ruka muri kaminuza nibyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travel pratique cyangwa imyimenyerezo tubase mu bisata by'ubumenyi bwa science cyangwa ingira muri za laboratoire mu by'ubuganga ariko kugira utanga icigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma bisaba kuba ufite uburenganzira ufite umuntu uzera papuro rw'umutsindo rugutuma ushobora kwigisha muri kaminuza muri make rero abana bahejeje abagwaruka ruhejeje Université y'u Burundi kino gihe nti nta bumenyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri yo kaminuza nivyo hari ikintu apa hariho ecole doctorale ya yuguruwe ariko nayo nyene nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye ntuze Desire nisubire ari ku rubuga arashaka kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ecole doctorale nibaza ko ikenye abarimu bo bafasha kugira iyo ecole doctorale itegura abarimu abagira amadoktora n'iki fasha abagira amadoktora niyumva ko nabi nafise ibibazo nk'uko mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Eric Nkorerimana, uratwumva? Tumutaye ku murongo wa telefone. Ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire, ikibazo cha cincabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika, ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza, ni ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kubijanye nabo bigisha n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse. Nikiye cyo bagitandukanya ibyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika?
Sindi ko no banza kwishura uwo muntu yabaje ico kibazo.
Nta kibazo.
Yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira. Rega mu bisanzwe uko niko bitegeza kugenda nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa ica n'ibisanzwe cyane y'umuntu wagiye hari umusubirira aramusubirira n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimu muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere hariho abigisha mu bice za master abandi bakigisha mu bice za doctorat bagano menyesha yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur uma na master canke wa doctorat utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doctorat hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza y'u Burundi. Aho iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire. Mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé nuko ntazanye ibiharo bigororotse nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bitaba les maîtres de conférence abamaze kugenda ingana bangana ntushobora kubasubiriza nk'uko Liberation bashaka kandi yabivuze bishoboka kubasubiriza iyo nta ntibyari nuko ningorane ntibiba byanavuzwe n'uwo maradi cyareke ntabe yaranditse kuko barabasubirije ibyo byari bisanzwe. Rero namenye yuko nk'aba profese babageze ku magrade akomeye abo baragoye gusubiriza nk'uko yabivuze profese Liberation ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve ku grade uje yindi ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15 nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yodasubirira abo abagiye. Ikindi nagomba kumubwira ni uko hariho abantu bafise amaspecialite akomeye mu Burundi usanga ari nk'umwe canke babiri bituma arinza aba nk'umwe agacagenda ari umwe hatagira uwundi kuko mu bisanzwe nta gisata cyategeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri. Urumva turacyafite icya mbere ingorane abantu banonosoye ibintu byita ama specialite sino yoba bahari yoba n'ukuri abantu bahari bacasubiriza ntibiba ari ingorane. Ngarutse ku kibazo uhejeje kumbaza na cyane cyane niki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza. Nibaza ko ibyo bintu nabishikirije kuri radio Isanganiro nka je tuko tuvugana hari aho mpuranje kwigisha mu gihugu cya Congo abantu kuvuga abarimu ba Congo turazinanye barambiringa n'abahembwa abarimu bo mu Rwanda turazinana babayeho turetse umushahara ufadika baronki bavuye kwiga bafise n'ibindi by'uburusho bimwe cyangwa avantage zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana i Nairobi ari o arazi ngana bigenda arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi cyangwa mu gihugu cy'Uganda no mu gihugu cya Tanzania. Nagira mbwira bariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari nk'ibihumbi bibiri by'amadolari. Ibihumbi bibiri by'amadolari twebwe ntidushobora no kuyasaba turazi ko tuba turiko turagurana n'igihumbi cy'amadolari birabira bagora kugira ngo bagishitse mu mishahara badu rero no kubabwira yuko kumbure ngira ngo na leta y'u Burundi zogeragize itohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kwe turi mu karere kayaseri bihugu turi kumwe mu karere k'ubuseruko kugira ngo turabe ingana leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu mu Burundi n'aba kaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community. Ibyo rero ntitwovuga ngo n'ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uravye mu Burundi nabivuze mu radio isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doktora adashobora gushitsa amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere tuhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu notama ibihugu bya Maroc ibihugu bya Egypte ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Ghana tuhora tugenda turafise amaprogramme duha duho nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubwingana akora amaproje arushesha ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwiraboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganje yigeze kubivuga sinzi ko mwanabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshwa no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika. Murakoze
kuba ariko baratwumviriza mugashobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi mwari ko muravuga iyo mishahara idafatika ituma benshi muri bo bariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranyije n'abo bantu mwari ko muravuga.
Naravuze ku radio isanganiro umwe muntu atashe akiva hanze ashikira ku miliyoni n'ibihumbi ijana ni ukuvuga tugiye kuraba tukagiranya dusanga ari amafaranga adashika amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri professor associé miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze cyangwa amajana atanu muca mwumva namwe amadolari ingana tubivuza birazwi ni ukuvuga ko aho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu ego amadolari amajana atatu uri professeur associé ni ukuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade wa professeur ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doktora afise bourse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri. Ivyo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuraga ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa no kuri biti y'agahinda.
Murakoze.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turamushimiye mugenzi wacu Fidel niyo ngabo n'abatumire bacu uyu munsi ndetse namwe mwa telefoni aho muri hirya no hino ku isi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama.
Dusangire ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwi ry'Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere America.